Ikiyaga Tanganyika amazi yacu yaruzuye cyane arenga inkombe muri imisi heze bivuye ku mvura nyinshi maze igihigwa mu ntara kamaze umugamba no mu mirwa zigihanamiye imivo n'inzuzi bicisukamwo navyo birarengerwa. Amakuru y'ijwi rya Amerika ryahawe na bamwe mu baba ku mugwa mukuru w'intara ya Rumonge akemezwa n'abajejwe intwaro nuko ku munsi wa kabiri w'iyindwi hari imiryango igera ku 200 yataye izabo bitewe n'iyo myuzura y'imvura ija gusaba indaro ahandi kubera amazu yarengewe n'amazi hamwe n'isuri. Abari bakigerageza gushika ubu kwinanata na bacuruza bakorera muri ako gace mugabo nabo nyene bemeza ko baherewe. Uyu mugabo adandaza ubufu bw'imyumbati.
Yego kabisa, nkuko mubibona namwebwe amazi ahera duteye kandi ya makiyosiki bayibona ko tuzinge amapantu hagira mu ntege mudanda dusanzwe sore kivunde cyane gose ngakuruzi nuvuga jewe ni ku munsi narangura kabiri muri 153 ku munsi byahera ariko kumbuza uko abakiba tarantu baca nire mwe gitondo ndabizanye byashye kumara nk'ukwezi tarahera ndo kuvuga umuntu ko twaraba ko turahomba kweri ni hatari umuntu akiro ndavuga n'ibya reka.
Uwo mucuruza wundi nawe yasigura ko badandaza batari bake bagenzi be bazomara n'imiburi buri ukwezi kose badasubiriye gukora.
Bafite ka baramazi menshi abakira cagabanuka ipyo navye meze nk'ivyegera bava mu ruzi barengana barovye amacaba nta muvema iki hari imbere y'amakiyosiki kubera amazi ari menshi gamwe amwe muri twebwe kubera tuza turara yo gusa abamazi atari njira indani abandi naho cha nk'ahagarika gato bakarindira igihe gitoyi kubirisha kumara nk'ukwetse kurenga bivanye n'aho amazi azogabanukira.
Amenyesha ko abari batunzwe n'urucuruzwa rwaho ku nkengera za Tanganyika bagiye gutoroherwa. Ibijyanye n'amatongo hamwe n'abubaka ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika, umukuru w'inama nkenguzamateka yabigarutse ko ku munsi wa mbere w'indwi mu nama yakoresheje abajejwe intwaro n'umutekano muri iyo ntara y'ubumanuko bushyira uburengero bw'u Burundi. Reverien Dikuriyo yavuze ko abatubahiriza amategeko bashobora no kuraswa.
Ematongo bavuga ugura utagura umviniza ngaha unyarumwombe kandi mubivuga ugura utagura mu metero 150 muzoterana intambwe mubyihuta tugo ducibarabara ligabura sase nkandi nahandi hepo n'amasasa zovuga igihugu kugirwanira munsi y'imetero 150 nta uzokubaka uwiyemera nagenda tangura rega si shamba rya nyinakuru siyo shamba la bibi siyo shamba la bibi mubambiye uwahenzwe akagura muri sase nkandi yarataye amahera ndakivuze asigaye meza niko mpize manda aho nzoba ndi hose nzogerageza nzoasha ingufu z'ukuvuga ndazifise bazovuga ati wahora ari mukuri n'amahero z'amateka yavuze bakunda kuvuga ngo nimvuga ibintu n'ibitandaba byose birandaba natowe n'abenegihugu bose 2012 no muri sena na rosa majwi yose gicana kwijana sivuga yeze ndiko ndavuga mvugira abanyagihugu bose kumeteje na 50 ubu twavuze uti ministeri gira ahantu hatarubakwa n'akazuna kamwe hose bacha bazibira nta n'imizo zose kubakwa basha n'ingabo zopfa zizabarwaga zigende kubanya gukingira igihugu ikiyaga n'ubuzima zo gukingira naho mwose twaturuka yibatayo nka zibiri sivuga no muca mugena mwayasha muca bahokipa ubwo bakamwijoro usanga barugwe bahagariye igihugu rero ntihave bibaza ngo uko imisi hera ngo bizokoroha nuko avuze mu butungane si mu butungane gusa ni heshi.
Buramatari w'intara ya Rumonge nawe Juvenal Bigirimana yibukije ivyari maze imisi bivugwa ko hari gice cegereye Tanganyika caguzwe n'umuzungu w'umubirigi.
Mu misi heze na bimwe arabyumvise nyene iteka aho bavuga yuko hari abazungu b'ababirigi baguze inkengera y'ikiyaga mugabo inzego za leta zaraje bararaba basanga ibyo bintu sivyo kuko abafise ku nkengera y'ikiyaga bariho kuva kera mugabo twasanze abenshi muri barabarundi kandi baharose intara ya Rumonge itaravu abo rero leta izoheza iraba ingene ibagenza mugabo turasubiye kwemeza ko atababirigi bariko baragura imetero 150 z'ikiyaga ku birometero bishika 200 nk'uko twumvise ko twasanze ibyo atari byo.
Mugabo nahura matari wa Rumonge yaremesha mukurira makuru y'ijwi ry'Amerika ryahawe n'abari mu Rumonge nuko umukuru w'umugambwe CNDD-FDD ku mutumba wa Kizuka yarasanzwe yatwara ishuri nshingiro rya Kizuka ya mbere muri komine Rumonge yakuwe mu mabanga yiwe yose kuva ku 16 kwezi kwa gatatu guheze inyuma yo gutanga ubutumwa bw'amajwi ku rubuga nkoranyambaga rwa WhatsApp atabaza kugira ngo igurishwa ry'ivyo bibanza rihagarare. Samson Yongabo yari yahungiye muri Tanzania indwi zibiri imbere yaho. Mu Burundi naho leta yashyizeho amategeko menshi yabuza abubaka ibibanza atari ibyo kubamwo ahenshi ntibyubahirizwa. Ingaruka zavyo nuko imyuzura iteye yamihera muri bene ivyo bibanza abahara bagatikira nkuko vyama vyisubirije mu buraruko bw'umugwa mukuru butunzi Bujumbura buri mwaka mu gihe c'imyaka irenga 6. Eroje Urikaneza, Ijwi rya Amerika.